Uganda ni wachura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi.
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata. Tega matwi ikiganiro karahara mu Uganda ni bacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradio inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance karahara mu Uganda ni bacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Ndabara mukije mwebwe mwese muri ko murakurikira urunani rw'ibimenyesha makuru radio inzamba agateka kawe RPA ijwi ry'abanyagihugu hamwe na television Renaissance ikiganiro karahara mu Rwanda ntibacura co kuri uyu 30 ruheshi 2022 tugaruka ku mafaranga leta igiye gukoresha mu mwaka uza 2022 ushira uyu 2023 ikaba ari integuro yemejwe n'inama nshingamateka harahitindwe irenga. Bumwe mu bushikiranganji nk'ubw'inyubako za leta bwongererejwe kuyo bwaronkejwe mu mwaka uheze imiliyaridi 323 mu mafaranga y'amarundi. Ubushikiranganji bw'ibidukikije ukwivuna abanzi hamwe n'umutekano bukaba bwongewe amafaranga angana n'imiliyaridi 82.72 hamwe na 53. Ivyo bikaba vyatumye ayakoreshejwe mu mwaka uheze yiyongera ku bice 40%. Iryo duzwa rikaba rizogira ingaruka ku isoko mu gihe amatagisi azoca duzwa kugira ashobore kuboneka nk'uko byasiguwe n'umushikiranganji w'ikigega cya leta. Muri kino kiganiro muraza kumva ico mihinga mu vy'ubutunzi abivuga ko ariko akerekana ko bigoye kwizera ko ayo mafaranga yoba yimviriwe hafatiwe ku migambi yateguwe nk'uko umukuru w'igihugu yavyifuza. Iki kiganiro ngishikirizwa na Jean Pierre Gahungu ndabahaye ikaze. Inteko nshasha y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza w'2023 angana n'imiliyaridi 2,193 z'amarundi akaba yavuye ku miliyaridi 1,562 yakoreshejwe muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ko ayo mafaranga yadugijwe ku bice 40%. None ayo mafaranga azogabanganwa gute nk'uko biri muri iyo nteguro? Tubibaze Eddy Claude Nininahazwe.
Ikigaragara muri iyo nteguro yitegeko yemejwe n'inama nshingamateka nuko leta yadugije amafaranga ashigwa mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi aho yongewe ko imiliyaridi 80 eka n'igisata cyo kwivuna abansi cyaradugirijwe amafaranga cyo kimwe n'ikijejwe umutekano icya mbere cyaronkejwe imiliyaridi 65 ikindi 32 igisata cyo kubaka amabarabara n'indarayi nacyo cyasigaye inyuma. Hatekanijwe ko kizoronswa imiliyaridi 300. Umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta Domitien Ndihokubwayo yavuze ko leta yadugije amafaranga izokoresha yongera iduza n'ayazokwinjira mu kigega cya leta.
Turabanza tukiga ingaruka muri rusange. Iyo turiko turavuga ya ma indicateur macro economique nuko tubiraba muri rusange. Hariho ibyo ushobora gusanga umuntu aba ngo jewe biramuhote mugabo biraba mu gihugu cyose ugasanga birafise ingaruka nziza. Mbega ingaruka yoba nko mu gihe biji toboneka tukasubira ati umwaka uza nta biji hari ingaruka mu mazongana gute. Twibaza yuko rero uburyo bubonetse ku bwinshi kuko ni byiza bwa bukaboneka ku buryo bw'uko butabuza ibindi bikorwa kuranguka butagira uwo bubuza gukora.
Iyo nteguro itegekanya kandi kuronsa ishyirahamwe ARCT rikurikirana ingene amashyirahamwe yo gutumatumanako amakuru akora mu ntumbero yo kuyagenzura neza. Ico gisata kizoshigwamo imiliyaridi 20 eka n'igisata c'indero n'amagara y'abantu biri mu byaronkejwe uburyo bwinshi muri iyo nteguro. Iyo nteguro y'itegeko leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ikaba yerekana ko habura amafaranga angana imiliyaridi 200 leta itabona aho izo yakura.
Arakoze Eddy Claude Nininahazwe. None ayo mafaranga leta izo yakura he? Kugira leta ikwize amafaranga yategekanije gukoresha mu mwaka uza izoduza amatagisi n'amakori bitozwa mu gihugu. Amatagisi y'ibidandazwa vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose nk'igitoro n'isukari ari mu yazoduzwa. Ines Gakiza arabidushikirako.
Amafaranga leta itegekanya kuzotororokanya mu mwaka uza hatari mwingabire angana ni miliyaridi 1,508 mu gihe mu mwaka w'amafaranga uheze yari miliyaridi 1,202 ivyo bigasigura ko yongeye ko miliyaridi 635 nk'uko iyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2022 ushira w'2023 ibyerekana muri ayo yongeye ko ayarenga miliyaridi 400 leta itegekanya kuyakura mu matagisi n'amakori izotoza mu gihugu mu buryo buramvuye amafaranga leta izotoza muri uno mwaka hatagiye mu ingabire agizwe ahanini n'amakori hamwe n'amatagisi kubidandazwa n'ubundi buzi bukoregwa mu gihugu ayo nayo nkuko tubandanya tubisoma muri iyo nteguro y'itegeko akaba yavuye ku miliyaridi zirenga 713 z'amarundi mu mwaka w'amafaranga w'2021 ushira w'2022 ashyirwa ku miliyaridi zirenga 1,000 mu nteguro nshasha no kuvuga ko hiyongeye ko imiliyaridi zirenga 300 kubw'iyo nteguro y'itegeko nyene ayo mafaranga leta izotororokanya muri kino kiringo kigiye kuza dukuyemo ingabire azobagitwe kandi n'amakori ku nyungu abanyagihugu bakura mu mitahe yabo ayo nayo yashizwe ku miliyaridi zirenga 368 z'amarundi mu gihe yari kuzirenga 256 mu mwaka w'amafaranga uheze miliyaridi 111 z'amarundi niyo yiyongereye ko ahandi leta izokura amafaranga izokoresha nk'uko integuro y'itegeko ijanye n'umwaka w'amafaranga w'2022 ushira w'2023 ivyerekana ni mu makori ku bidandazwa vyinjira mu gihugu canke bishogwa mu mahanga ayo nayo yarasanzwe ari ku miliyaridi zirenga 111 z'amarundi mu mwaka uheze muri kino gihe akaba yagiye ku miliyaridi zirenga 160 no kuvuga hafi miliyaridi 50 z'amafaranga y'amarundi yiyongereye ko muca make rero ayo makori n'amatagisi azokwiyongera akaba azoshigwa ku bidandazwa nk'amazi agurishwa n'amahinguriro abanje kuyatosora ibinyobwa bya Brarudi n'ibiva mu mahanga igitoro isukari mu bijanye no gutuma tumana ko amakuru hakoreshejwe amatelefone ibitambara biva mu impuzu byinjira biva mu bindi bihugu imodokari canke ingendeshwa ziva hanze y'igihugu hamwe n'ibindi bikorwa bya leta atari bike
karahara mu ruganda umwanya wanyu
abanyagihugu twabajije barahuriza ko uyu mgambi wo kuduza makori uje gutuma ubuzima buremera gusumba uko bimeze muri kino gihe hasanzwe harangwa ubukene mu miryango bamwe babona ko leta yotanga ubuzi n'imiburiburi kugira babone aho bazokura makori ya leta
iyi ngingo yo kuduza amatagisi nibaje ko ata mu rundi n'ubu cyangwa umuntu n'umwe akunda igihugu ushobora kwishyigikira na gatoya muti kuki murazi ubuzima abanyagihugu dusanzwe turimo raba ingorane y'ibitoro yari biherwa kuduka tukaba tuzi ko n'ibitoro bice bituma iby'indya ubuzima bwose bumera nabi cyane ubu naho kandi bagomba gusubira kuduza none wumva tuzurya iki tubwiye kurya iki abana bacu bagiye kubaho gute tuzokudepresa gute ibyo byose ni by'umuntu yiyumvira bikamurwa kuko mu minsi tugiye kubura n'agasabuni isabuni ubigeze ku gihumbi igeze ku gihumbi bisigura ko nibaduza amakori ishobora no kugugwa igihumbi n'5,000 nibyo agahinda amayinite yaduze urumva umenga n'ikintu cy'ikibugu kiguma kiriko kiranunuza amaraso y'abantu amaraso y'abenegihugu bigasa ibituma rero tuba mu mwiheburo bisanzwe ubuhunye twavuga yuko umuntu ari ngaha mu gihugu ari umuntu yabuze yaja abandi nabo kukirya gusa iminsi iheze baratogeje amafaranga imiduga yose remorke zigatanga umuriyoni ngo bakoremo barabara hakozwe yahe urumva n'ayo makuru baduzwa nta kamaro na gatoya aza afitiye umunyagihugu
twebwe nk'abanyagihugu twabyakiriye nabi cyane mu gihe leta yihutira gukinira umunyagihugu kugira ngo abariwe ayibeshaho aha aho ariho leta yobora kuronda imigambi myiza iteza imbere umunyagihugu yabona ayo makuru aboneke umunyagihugu akaguma yonga. Ehe nimurare ubutumwa mukiri mukagira idina, nara ibitoro birabura, isukari irabura, ibidandaza vya nkenerwa, de premier necessite birabura, kubera yuko leta siko atamutwariko ishikiye abanyagihugu bayo. Tukabura gukora iyo ngingo, ari nda gucinyiza umunyagihugu yasabare mu bukire ntangere, mukaba musanzwe muzi yuko igihugu cacu kiri mu bihugu nyuma biri mu iterambere biteye biri mu iterambere ritari ku rugero rwiza nyuma n'icya nyuma mu iterambere mugabo bakaguma bagura imiduga bubaka amazu bakora ibintu nibi amahera akaguma atembera mu mifuka y'abantu bakeye twebwe rero iyo ngingo twayakiye nabi cyane tukabona ariko ari ingingo y'agahotoro ijya gusubiza inyuma umunyagihugu yarasanzwe ariko aradundira ngo atere imbere mugahita tuza kumukinyiza twashaka rero dusabe leta cyane cyane umukuru w'igihugu ko yoraba neza ingingo zifatirwa abenegihugu asanzwe arongoye bamutoye ngo abarongore ko ari ingingo ziba ziborohera ziba zibatera imbere ziba ziri ari ingingo ziba zakiza aho ziba zakiza gusa ngo bafate n'izindi ngingo zotuma umunyagihugu ava mu bukene arimo hanyuma rero aya matagisi nayo azahita aboneke kuko iyo igihugu giteye imbere n'amatagisi ahita ataboneka
igihugu kirimo abantu badafite akazi benshi abashomeri mbega none ayo makori azorihwa n'abandi kubesha atabuzi bafise leta y'Uburundi iraronka uburyo bwo gutanga akazi bagaca buhandahanda hagati y'aba bantu ari mu mugambo uri ku butegetsi utari mu mugambo uri ku butegetsi n'undi w'Uburundi mwibuka yuko n'umukuru w'umugambo w'igihugu yafashe umugambo akabwirana n'igihugu byumvikana yuko utari mu mugambo n'umunyagihugu rero ubuzi babuhandahanda hagati yabo nibo baronka amahera nibo bakamazu niyo amakote y'igihugu amafaranga aya mbere y'agacirabura nibo bayafise mu makofe foro yabo ni ukuvuga yuko igihugu kizotera imbere mu gihe abo bantu bene abonye badashyize hamwe itunga ngo basangikane n'abandi hama amahera aboneke hama iryo kore bagomba reza riboneke ngombe tugasaba rero yuko umukuru w'igihugu nk'uko tumaze iminsi turabikora yuko yozaraba akaza afata ingingo zituma ibintu bihinduka mu gihugu
abo bari bamwe mu bakurikira ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura
karahara mu ruganda
umutumire w'ikiganiro ni Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akaba narongoye ishira hamwe Parsem abona ko hari hakwiye kubanza kuba ibiganiro ku bahinga batandukanye kugira amafaranga aze kurangura imigambi yashizwe imbere kugira habiterambere
nasara gahabe cyane ntushobora kuza kuvuga intego zo kuresha hatabanje kuba ikintu bita ihangira ku migambi ufatiye ku bitabo babigenga igihugu nk'ubu urabona ko ibitabo by'igihugu hari ujya mugambi w'iterambere plan national de development hari ijya namara gukomarirwa kuba mu kwa 11 mwaka uheze ngo ugiye gutanga intumbero kugira igihugu kizamuke mu by'ubutunzi urumva rero ibyo yo bihari utamaze gufata kuti kubushyirangange umwe bwose intumbero ni ibizoba byangombwa nibi iyo rero diskisi baza kuba kandi ukavuga ati imigambi ishobora kuja imbere ni kandi no kwevariwa ingere zubagiye mu ngiro ni nyimbara mabarazo kanyimba ikintu cyose batuti kizoba ivari biko cabaye kandi kizoshikana igihugu kuri urugero aho rero nushaka kuvuga ati amafaranga yongereye muri no ministere cyane gusumba iyindi ugatahura neza icyashaka kuri umuvuzi uti amafaranga ariko ariyongera muri ubushikiranganji imigambi itatumuwe neza naho nyine habakiraga hazi nk'ubu ntawe ariko ariya raporo kubona afite imbega umwaka uheze byaranguwe n'ibingana gute ibikene kurangurwa bingana gute uvuze ati mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ntaraziyongera aziyongera dore mu bushakashatsi azogira iki ubona nk'igihe nk'ibi biza by'indwara biza ikindi ni uko tuvuga tuti nk'ibisata by'indero urabona ko amafaranga yongera indero ari ikintu gikomora abahigeze aribyo bizana kuzita kapitali ime ikindi naco ni uko hari amafaranga wati ibintu bizo kugwa vyo kubaka cyangwa kugira gute magizimaji sama dovizo kwa amafaranga turiko turanga amafaranga tuzokoresha na amafaranga ya marundi amafaranga ya marundi rero murabona yonyine cyatuma tugura ibintu hanze nizere yuko ibyo kwigibije biracarema gahaze ku buryo abantu batarabitahura neza hanyuma ikindi nini na madenire tifise ntanabonekamo ngahande tema enterie nayo nyine ukurumba nubwo amahera yiyongera leta iraheza akaba amahera azosanga ategeza kuriha ayo madeni cyangwa serivisi dura dete hanyuma ikindi ni ibiciro biguma biduga inflasiyo biguma ibiciro biguma biduga urashobora kuvuga ngo amahera ariko ariyongera icyo bita onivo nomina mugabo kubera ibiciro byongera ugasanga n'amahera ntazoduga cyane kubera indikateri ya inflasiyo kuko uko ibiciro biduga niko n'ibyo leta izogura uyu mwaka bigenda biduga ibyo biciro biduga ku isoko na leta izobigura ku giciro kinini n'abanyamafaranga rero atozwa naho leta izobikira akoresha ashobora kwiyongera icyo bita nomina mugabo iyo nivo rero ni ukuvuga ubushobozi bw'aya mafaranga butaduze cyane uko umuntu abyibaza kubera ibiciro biguma biduga nibaza urabiye muri rusange nyine iby'ubutunzi bifashe muri iki gihugu nibaza yuko mu minsi izahazoboneka igihe umuntu agenda arafata minisiteri ku yindi kugira arabe akarusho kashobora kuba karabaye hanyuma ikindi nawe ni uko oditinga amafaranga leta ikoresha idahindutse jewe byose mbona ko ataco bivuze igihe odita itaza ku mwaka uheze igenda iraba ahantu hose amahera yagiye ibyo yashoboye gukora ibaza yuko biba ikigoye tutarinjira mu kintu bita bije porogaramu iyo bije porogaramu iravuga ko izotangura mugabo n'ubu nta bintu bikomeye bifatiye kubona ko bizohava bituma itangura kuja mu ngiro icyo bituma rero nabo bandika dupfa kuvuga ngo amahera amwe yongerejwe aha kiyo usanga atari ko byagenze haracyari ibintu byinshi rero byo gukosora mu bijanye n'intumbero y'amafaranga ingene leta ikoresha amafaranga
amafaranga yashitswe mu bushikiranganje butandukanye yategerezwe gutorwa nayo nyine ari uko ubushikiranganje bwerekanye imigambi yatowe atanga akarorero ku mafaranga yatanzwe mu bushikiranganje bw'inyubako
kuvuga ngo biri muri infrastructure ngo ni ibi cyane ni ibi ntibihagije programme de développement ni iyihe bari kubarashyiramo ni budget programme iyo programme ni iyi twari kubanza kubona programme yonyine dushaka gushyika he kiracabuze mu Burundi dushaka kuja muri budget programme none duvuze amafaranga n'ayahe ari priorité niyazoza n'iterambere igasusu kuduza amahera ngo nzoshira ama infrastructure nzoshino ibyo twe turabona neza yuko mu bisanzwe ama infrastructure turakeneye ibyo tubona bindi ni janye n'indero ndero yakenewe ubunyi muri priorité mu bijanye n'ama reforme y'ibintu by'intwari ibere byose birakenewe nukumenya rero ibyagiye imbere nakamaro bizobwira niho tukubwira kuri budget programme ubundi kuvuga atamahera araduze gucyo tuzabona neza izo infrastructure zarizo bijanye na bimwe twari twanditse muri programme iyo programme ni projet national de développement ni aya ma recommandation muri forum bisabwa bya forum iheruka kubera mu kw'icumi na rimwe urumva nicyo kintu kivuze njyane ko ndavuga ubundi kuvuga ko kwa amahera agiye muri infrastructure twese abantu tuteye infrastructure turazikeneye turaretse rero n'ibi by'ama reforme y'iby'intwari bibereye mbe bigira bigende gute ibyo rero bisabwa no kugira tura kuko ibyo by'ama reforme aba ni ibyo kugira amahinduka abantu ibyo kugira n'amahera ashobore kwiyongera kuko ubundi niyo bije naho yiyongera uravye uburyo igihugu gikeneye jaracari amahera make kandi tanu buryo bw'amadovize buhari bukwiye urazi yuko nayo barabwira yubakwe amainfrastructure yubakwisa amafaranga y'amadovize ava hanze menshi icyo rero turiko turashikiza turuga tuti niho dufatira kuri budget programme
ni ngaha duciye dusozerera ikiganiro twari ko turabashikiriza mwakoze mwese abatereye kugira gishoboke ibindi sango ni kwa 2028 mu kakaro 2022 pya gahungu nariko ndakibashikiriza
Ikiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo
RPA inzamba na radio televiziyo Renaissance karahara mu ruganda nibacura